ikiganiro byatangiye kwa 28 ukwezi guheze byitabiriwe n'abatumire bava mu kice cyandukanye abaserukira imirwi y'inyeshamba bahuye n'amabi yafatiye ku gitsina intumwa za leta ya Congo hamwe n'amashyirahamwe adahaniye ibitaro bya politike. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuhuza Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya rivuga ko agiye kujaho umurwi wa bose urimo intumwa z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yase imirwi n'amashyirahamwe bitandukanye leta ya Congo ukazofasha kugira hakorwe intonde z'abanyororo bavundiye mu nzu z'imbohe atabyaha byo mu ntambara cyangwa ubwicanyi bakurikiranwa ko kubwira abarekurwe. Iteguwe na perezida Felix Tshisekedi humvikanywe ko azoba inama hagati y'abategetsi ba Congo n'indongozi z'intara ya Manyema kubwira barabire hamwe uko abanyagihugu bo muri iyo ntara bogishwa inama mu icukurwa ry'ubutare buri mu bigwati byabo bongere babyungukiremo. Perezida wa Congo yasabwe kandi kuzokwicarana vuba n'abaserukira abanyagihugu bo mu duce 145 two mu buseruko bwa Congo twizihiziwe n'indyane kubwira babona amahirwe nk'abandi bakongomani. Imirwi y'inyeshamba yasabwe guhagarika intambara, kurekura abana ikoresha bugwati mu bikorwa by'intambara no kureka imihora icamo imfashanyo z'abanyagihugu bahunze imihana yabo igakomeza ikora. Uhuru Kenyatta yemeye ko ata muti watowe mugabo ari umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane za Congo.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa.
Twumvikanye ko intambara z'imyaka 20 zidashobora gutorerwa umuti mu munsi umwe, ariko twemeranije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubirwamwo ruganisha ku mahoro arama. Abenshi muvuga muti twaraje hano turaganira na leta inshuro nyinshi mugabo bibipfa gusa kuri inshuro ntibiherere mu mvugo gusa dushitse ibishoboka. Ntitwasubira guhura tuzovuge tuti aho twari mu biganiro twumvikanye ibi none twaravyubahirije maze tuje ku zindi ntambwe kugeza dutoreye umuti ingorane zose zihari.
Emabre na burezi umuvugizi wa Mayimayi ibibazo bishambuke umwe mu mirwi y'abarwanyi ikorera muri Kivu y'Epfo asanga yaba leta yaba irwanya bose bafite uruhara rukomeye kugira amahoro agaruke.
Leta ya Congo idusaba yuko twoshira imbunde hasi, natwe twayisaba kugira ngo dushire imbunde hasi babanze bagarurira migwi yitwaje indwaro iva muri ibi bihugu zo hanze n'ingaruka iwabo, aho natwe turi tayari gushira imbunde hasi. Bakoze uko nguko twari tubasaba kuva Ituri, Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Arena Kalemie, buri umuntu wese n'icyo kintu yasabye.
Idashyize rihurizako na Canisius Karemera Munyarugero umuvugizi wa M23 nubwo badahuje ibyumviro.
Abo Mayimayi n'abavukanye n'abanyekongo hasi, ariko FPR rero bamaze kuvanga nabo ishusho bihindura ishusho ibaze bari ngutse otomatikama. Ibyo aba Mayimayi bakora ni ibyo bintu tutumvika nawe, icyo nemeye kuri uno uko duhuje ubunyekongo umuti wose azongera gukorwa na Leta ya Kinshasa. Ariko ikibazo Leta ya Kinshasa ni Leta y'igisambo, ni Leta itagira idashyira mu gaciro, ni Leta itiryanisha abaturanyi b'abanyagihugu.
Umuhari wa M23 utitabiriye ibiganiro bya Nairobi wagirijwe na leta kuba warisha abantu barenga 770 mu turere wigaruriye na cyane cyane ahitwa Kijiji muri teritwari ya Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko M23 irabihakana ikavuga ko hapfuye abantu 8 gusa bahitanywe n'amasasu biturumbuka.
Umuntu wese ukwanga ntabwo ica kugereka bo, niyo wabyasanga uri umweru wera ngo de, ariko ntabwo ari gusiga ibyondo ngo agusiga umwanda. Abapfuye n'abamuye ku rugamba banje we, uretse abantu bake cyane bahuye n'isanganya z'amasasu batarenze 8 bahuye na bariferi, ariko abandi bose n'abaguye ku rugamba aniresuderere miniatura ni Mayimayi.
Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Congo yemeje kuri uyu wa mbere ko hariko hategurwa amatohoza mpuzamakungu kuri ubwo bwicanyi.
Kuva ku wa gatanu heze umushikiranganji w'ubutungane yari yamaze kubwira umushikirizamanza mukuru w'igisirikare gutanguza amatohoza kandi na MONUSCO irabizi kugira isahirize. Vyahuriranye n'uko umushikiranganji arirahe ku cicaro ca CPI, ico kibazo kikaba kiri ku rutonde. Ibijanye n'amatohoza n'ibizovamwo tuzobibamenyesha uko tugenda tumenya vyinshi ku vyabaye.
Munyarugara avugira M23 avuga ko haramutse habaye amatohoza yobora amatabwa y'amavuta narijya kuva mu ntango z'indwi heze ibyo byagirije bitanguye kunugwanurwa aricyo kintu uwo muhari utangishanije gusaba.
Ayo matohoza yigenga azadushyiremo kugira ngo natwe tube tuhahagaze tuhari tubereke ibyabo nabo babereke ibyacu, ntabwo tuyitumye rwose tutumye icyo wakoze se waba utarakoze ikibi ukoresha mbese byaramunyamakuru. Abo bantu bavuga ko umuntu yarapfuye ni bandi ikizina rye tubona risanzemayo, uwo muntu wapfuye w'umunyekongo avuka he, yitwa nde, ni muntu ki?
kumirwenga 47 ibiganiro bya Nairobi leta ya Kongo yemeza kwikirenga 99% yamaze guhagarika intambara y'agateganyo ivyo bikaba byatumye impunzi zo hagati mu gihugu 1000 yadushikirwa n'imfashanyo mu gihe Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufasha abateza umutekano muke mu buseruko bwayo kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga wa leta ya Amerika yajwe imigenderanire n'amakungu byavuze ko Anthony Blinken yaganiriye na Perezida Paul Kagame kuri icyo kibazo hamwe no ku mvugo z'amacakubiri zibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Blinken yavuze ko ubufasha bw'igihugu icyo ari cyo cyose ku murwi witwaje ibirwanisho muri Kongo harimo ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 butegerezwa guhagarara. Ejo yabika neza ijwi rya Amerika.